urubanza rwasomwe ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu amasoko y'ijwi rya Amerika yatubwiye ko umukuru wa sentare Ntahinyuzwa ubwiwe Emmanuel Gaterese yidugiye gushiriza urwo rubanza wahoze yamucanganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni mu ibohero rikuru rya Gitega ku murwa mukuru wa politiki ahafungiwe kuva mu kwezi kw'indwi mu mwaka. Ibyaha byose umushiriza manza yagirije Bunyoni sentare yamuhaniye ata na kimwe kivuyemo, nabyo ni uguhungabanya umutekano w'igihugu, uguhungabanya ubutunzi bw'igihugu, ukwishimikiza amabanga kugira ashike ku nyungu ziwe bwite, ugushaka kwica umukuru w'igihugu hakoreshejwe amangetengete, ugutuka umukuru w'igihugu n'umushinganje wa mbere, ugushaka kwica umukuru w'igihugu mu ntumbero yo gutembagaza inzego zitorewe n'abanyagihugu hamwe no gutunga ibirwanisho badafitiye uruhusha. Sentare kandi yategetse ko hafatwa ubutunzi bwose bwa Bunyoni. Mu isozera ry'imburano kuwa cenda ukwezi kwa cumi na rimwe guheze, umushinze manza Feruki ya Leta muri urwo rubanza yari yavuze ko ubutunzi Bunyoni afise budasiguritse bungana n'amazu n'ibibanza 153 n'imodokari 43. Abandi bantu batandatu baregwa mu rubanza rumwe na Jenerali Bunyoni nabo nyene basomewe urwo baciriwe. Koloneli mu gipolisi Desire Uwamahoro yahoze arongoye igipolisi kijejwe kurwanya imigumuko BAE na Samuel Destiny Bapfumukeko, umukozi mukuru w'igendereza ry'u Burundi bahanishijwe munyororo w'imyaka 15. Ubuseruki ya Leta yari yabasabiye gufungwa imyaka 30. Aba babizwa gufatikanya na Bunyoni no kumena amabanga y'akazi ahanini. Abandi bagabo batatu aribo Kome Niyonsaba yajejwe inyubako z'uwahoze ari umushinganji wa mbere, umushoferi Zahaki Banigwa n'Inzigo na Melikiade Nduwimana umukuru w'umutumba Mubone muri komine Kabezi mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi, aho inzego z'umutekano zavuze ko zafatiye Alain Guillaume Bunyoni yinjije mu kwa kane uyu mwaka bahanishijwe umunyororo w'imyaka 3/1. Umunyororo umwe yegejwe ni Didas Giraneza, umushoferi wo Kirimba kwa Bunyoni. Urubanza rwasomwe mu rurimi rw'Igifaransa nk'uko abari mu cumba rwasomewemo babyiganijwe rya Amerika. Jenerali Bunyoni niwe yasiguriye abapolisi bato bato mu Kirundi kubera ari vyabasiga. Nta mushingwamanza yari yitavye kw'ibohero rikuru rya Gitega, aho umukuru wa sentare Ntahinyuzwa yasoma ingingo abafunzwe bafatiwe. Ikindi amasoko y'ijwi rya Amerika yatumenyesheje ni uko abahanywe batahawe kopi y'urubanza kugira bayitere ku mukono. Isoko ry'ijwi rya Amerika mu rukiko yatubwiye ko Jenerali Bunyoni yumvikanye yidoga agira ati uru rubanza baruciye gihutihuti kuki birutse bataduhaye amakopi kugira tuyasinye ko tuzobone kunguruza. Yongera ko ati mukuru so mumengo bafise ubwoba. Bunyoni kandi yabonetse yavuze akabiri keza aja kubwirwa igihano yahawe urubanza ruheze yakoranije, aho basangiye dosiye maze babwira ati ubutungane ntiburangiriye ngaha. Ijwi rya Amerika ntiryashoboye kuronka kuri telefone ya mushingwamanza yunganira Alain Guillaume Bunyoni. N'ubutumwa bwanditse kuri WhatsApp Maitre Placide Gatoto ntibwa busubize kugera igihe twateguriye inkuru. Niyadusubiza tuzobagezaho mu makuru yacu akurikira. Nk'uko mu gihe cy'iminsi ine urubanza rwo mu mizi rwamaze ataabaserukiye amashyirahamwe yigenga canke za ambasade baroye kugumviriza, nk'uko byagenda mu manza zo muri kahise zerekeye amenyeshamakuru, abanyepolitike, abategetsi n'abahaniye agati k'akazi na muntu, n'uyu munsi nta wakiraza yahabonetse. Alain Guillaume Bunyoni yagumye yabwira sentare ko ariko arenganywa kandi ko ata abantu bo kumwagiriza bigeze bazanwa imbere y'abacamanza. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.